Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Aheruka kujima bayi kugabisha abanyagihugu kubijyanye n'ihungabana ry'umutekano muri iyo komine yo mu ntara ya Cibitoke. Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yagiriza abanyamabayi gucudika n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Abanyepolitike bamwe bamwe bavuga iki kubijyanye n'ivyashikirijwe na Gervain Ndirakobuca? Nivyo mukurikira mukanya muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 2026 myandagaro mu 2023. Nitwa Emile Nibasumba. Hari ku munsi wa kabiri w'indwi aho umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yagendera komine Mabayi mu ntango z'uku kwezi k'umunani. Abasirikare n'abagwanyi b'abanyarwanda barasize ubuzima mu ntambara zahuje iyo migwi ibiri. Hari n'imbonerakure yari irongoye izindi Mabayi yahavuye yicwa irashwe n'abantu bivugwa ko ari abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yasabye abanyagihugu bimabayi kuvavanura nabo bagwanyi bataribonerako.
Izo nyirakarengane z'abasirikare baguye hajya bazize iki? Mwibaza yuko batatu hava nabo nyine bashavura? Umusirikare ni ugupfira igihugu ciwe agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe. Uno munsi nibaza yuko ivyaraye byose bihagarara. Niwatumwe nkuko nyakubabura amatari yabishikirije ugende ubabwire nkuko twabivuze ko ibisaka by'imbwa byahiye, ko atakajagari dufuza kubona muri komine yacu ya Mabayi mu ntara yacu ya Cibitoke. Ivyo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu bariyonderamwo n'injya bajya bazikura mu cyo gihugu bazirondera muri cyo gihugu bafisigira ko ararondereyo. Ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cacu. Ndabivuze ikintu kimwe, igihe mu kibona 1998 aho kubitaro habaye iki? Aho kubitaro bose habaye iki? Mwahambye bangahe? Miliyoni ingahe? Ubu muzohamba 300. Ntibyatanguye uko nyine mubashira injya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, urongoye urunani Sefor Arusha Frederic bamvuga inyumvira avuga ko abanyagihugu bariko bahoga ubusa kuko abo bagwanyi bazanywe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD.
Twebwe muri Sefor Arusha ngende tubibona nuko mu bisanzwe ni mvugo kuko abo bantu twaravuze kuva kera ko ariyo bari, none n'ubu niyo bakiri. Bagaburirwa n'iki? Batunzwe n'iki? Ibiri bariyo gute? Ninde yabazanye? Barizanye? Twebwe tukavuga tuti twaravuze kandi kuva kera yuko bazanywe bagashigwayo kubera ko hari umwumvikano hagati y'intwaro ya Perezida Nkurunziza n'abo bantu bari baba FDR bari muri Congo. Baraheza nko mu gufashanya atereka tubahe aho muza murakorera hanyuma muze muve ngaho mutaha muva hagufi kurya ngo bihere. Ntabwiza kuboneka igisirikare c'abarundi bagenda kugwana nabo bantu cyangwa basubire muri Congo cyangwa bagende iwabo mu Rwanda. Ibyo rero siko tubibona kuko naho baza nta mushikiranganji wa mbere yari yabivuze. No kuvuga haba hari migendranire ihasanzwe kandi umushikiranganji wa mbere azi, none kubera ko ubutegetsi bwa Gitega buriko buravugana n'ubw'u Rwanda, icyo kibazo baba bakivugana baba baracumvikana ko niba bacumvikana ko nibavugane rero ngene ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Burundi bahurira mu kibira kuryango bakuri iyo mirwi hanyuma igende maze abarundi bagira amahoro. Data wanje, bitagenze uko twe tuzovuga ko ari imvugo y'ukukina gukinira ku barundi kubera ko abarundi amaherezo niyo baca bahasiga gatwe.
Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 myandagaro mu 2023 kigarukiye. Mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabashimiye mwese mwaduteza abiri naho ubuta.
Cari ikiganiro ku isoko.